Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Kuri kwa gatanu n'igenekerezo rya 10 mu kakaro no mwaka 2026 ncuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gatyakawe ndabahaye imwiriwe canke imwaramutse bivanye naho muherereye iri ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingo nkuru nkuru zikurikira mudandaza umwe yitabye imana biturutse yuko byanse ko yihangana kubera ibicuruzwa byiwe byahiriye mu isoko nkuru ya Ngozi kubera umuriro wadutse mu ijoro ryo kuri uno wa kane wahitanye ibidandazwa mu gice kinini cy'iryo soko. Buramatari w'intara ya Butanyerera Victor Segasago akaba yagendeye ahabereye iryo bara aho yemeye ko iryo soko rigiye kunagurwa kugira ngo imirimo ibandanye. Abantu 45 barishwe abagera ku 9 baranyuruzwa, batandatu barahagarikwa hadakurikijwe amategeko, nayo 23 bakorerwa ihotegwa rifatiye ku gitsina. Ibyo biri mu cegeranyo c'umuhari iteka co muri ano mezi abiraheze kubijanye n'agateka ka zina muntu. Umurundi azwi ku izina rya Desire Nshimirimana yarafatiwe ku rugamba mu gihugu ca Ukraine ni mu gihe yari yajanywe mu Rusiya yemerewe kuja kwiga ibijanye no guhingura amazi ahamagarira abarundi kwirinda ababesha babatwaye mu gihugu c'u Rusiya gukorera amafaranga menshi aya n'ayandi mu kanya sangwe ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasiye kubaramutsa. Umudandaza umwe yaraye yitavye imana nyuma yaho bimunaniye kwakira ko ibicuruzwa byiwe byahiriye mu isoko nkuru ya Ngozi ni mu ntara ya Butanyerera. Uwo muriro ukaba wahitanye igice kinini cy'iryo soko. Ibyo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Abashikiwe n'ayo makuba bababazwa n'ingene uburyo bwo gutabara no kuzimya uwo muriro butari bushemeye. Inkuru ya Bertrand Ngendakuriyo.
Umudandaza umwe niwe yitavye imana nyuma yo gushikanwa ku bitaro bivuye ku gutakira ibyashitse biturutse ku muriro waturiye igice kinini cy'isoko nkuru ya Ngozi. Umuriro ukaba watanguye hafi igihe cy'isaha zibiri z'ijoro mu kibanza kidandarizwamo impuzu. Uwo muriro ukaba wateye utandukira no mu yandi maduka ari mu isoko aho wononye ibintu bitari bike. Baba badandaza n'abanyagihugu bandi baragerageje kuzimya ahashoboka bakoresheje umusenyi, ariko naco vyatanze. Amakuru ava ngaho Ngozi yemeza ko imodoka ya kizimya moto yo mu ntara yashitse isoko imaze iminota 30 ikirasha, nayo nyene ngo yaje idafise ubushobozi buhagije bwo kuzimya uwo muriro. Byabaye ngombwa rero ko hifashishwa imodoka ya kizimya moto ivuye ikobero imuyinga, nayo ikaba yashitse haheza amasahane isoko ikirasha. Uwo muriro ukaba wazimijwe gushika mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu, ariko naho biri uko bamwe mu badandaza barashoboye kurokora ibidandazo byabo imbere yuko umuriro utandukira bibanza bakoreramo. Kuri uyu wa gatanu mu gitondo hari hakibonekeza umuriro muri iyo soko nkuru ya Ngozi. Kuguserukira abadandaza ibidandazwa biharugwa kuri 80% nivyo vyahiye biratukombera. Icateye uwo muriro kikaba kitaramenyekana gushika n'ubu. Aha twobibutsa ko ribaye rigira gatatu iyo soko nkuru ya Ngozi itegwa n'umuriro kuva mu mwaka w'2005.
Buramatari w'intara ya Butanyerera Victor Segasago kuri uyu wa gatanu yishikiye habereye iryo bara kugira agarukire kubashikiwe n'ibyo byago. Yabemereye ko iryo soko rigiye gusubirwamo kugira ngo abahakorera babandanye ibikorwa byabo. Tumukurikire.
Nkuko tubizi, iyi soko yari ku murwa mukuru w'intara. Kongere kandi tubaremeshe tubabwira yuko umubabaro mufise tuwusangiye, kuko itunga rya komine, itunga ry'intara bihera kwitunga by'umwene gihugu wese aba muri butanyerera aha twovuga yuko ari umudandaza ku giti kiwe yahombye n'intara yahombye eka mbere n'igihugu cyose cyahombye aha yabinzi yuko mwatanga amakori n'amatagisi ari hama akidanse twahuye n'ibyo bibazo rero turemeshanye hanyuma kandi kubera yuko twari tuzi yuko nta kigega cy'intara ya Butanyerera urabona uko ameze ntawovuga ngo acasubira kuhakorera agira habe igikorwa cyo kuhasukura mbaba kandi tubizeza yuko ibyo byo kuhasukura bitumara umwanya muniniya kubera tuzi ariho hari uburara n'uburamo ku miryango myinshi twifuza yuko byoca binyaruka kugira abari basanzwe bagira icyo bahakorera ariho bari hariho abatunze basubire ku mirimo
abantu 25 barishwe 9 baranyuruzwa abagera ku 8 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko nayo bagera kuri 21 bakoregwa ihoterwa rifatiye ku gitsina muri abo 13 barafashwe ku nguvu 10 bakaba bari abana babigeme ibyo biri mu cegeranyo cyo muri ano mezi abiri aheze cyasowe n'umuhari iteka ku bijanye n'ihoterwa ry'agateka kazira muntu mu Burundi aho aza kwisunga muri ayo mabi bamwe mu bajejwe umutekano hamwe no gwaruka rw'imbonerakure kuri Kira Emmanuel n'ibizi n'icegera cy'umukuru muhari iteka
abantu 84 muri bo 42 barishwe 21 bara fashwe ku ngenda bara nyurujwe barahagarikwa barabugwa irengero hanyuma n'abantu 6 ba agateka abo cyo cyane ko bara akubiswe ba abagirizwa ayo mabi harimo abapolisi abakorera iperereza igihugu ya misore y'imbonera kure ama na bamwe mu bajeje intwaro mu ntara cyane za geramiwe ni nihonyango yateza na muntu harimo Gitega abantu habonekeje abantu 23 Bujumbura abantu 22 Buhumuza abantu 19 hari ibindi byabonetse aho hariho abantu bafashwe bidakwikije mu mategeko nabo ni 6 mu buri bamwe bafatwa ku nguvu harimo abana batarakwiza imyaka 18 13 abagiriwe torture mu babonetse 3 mu bwasho mu ntara ya Gitega kindi cyabonetse nuko byo gupfunga byagumye byiyongera naca cyane aho habonetse ibitigiri binini cyane mu Gitega aho habaye amajana 515 n'ibice 3% by'amapfunzwe mu Rumonge amajana 489 n'ibice 8% na Mpimba 513 n'igice 1% umuhari hari nagateze umuntu guhamagarira leta y'u Burundi nabo bakorana kubahiza gatega zina muntu
inzamba Murundi yitwa Desire Shimirimana yavukiye mu yahoze ari komine Bukinanyana ubu akabari mu ntara ya Bujumbura arutse gufatirwa ku rugamba ahitwa Kakive Obiaste mu gihugu cha Ukraine avuga ko yari yavuye mu Burundi ajanwa mu gihugu cha Burusiya yemerewe kwiga guhingura amazi ariko mu nyuma acajanwa mu gisirikare cha Burusiya dukurikire urugendo rwiwe
Nashitse mu Burusiya kwigenekerezo rya 25 ukwezi kwa mbere ntwawe n'uwitwa Alexandre ambwira yuko ngiye kwiga guhingura amazi niho yasha azana ibipapuro kugira tugiranira amasezerano yo guhingura amazi ibipapuro byanditse mu Burusiya na sinya amasezerano nzi yuko ndiko ndasinya amasezerano yo guhingura amazi mu nyuma niho bace badutwara mu gisirikare atavyo niteze atani imyiteguro ya gisirikare narimenyereye kuko ibya gisirikare nta nivyo nahora nkora Burundi na gisirikare naho randimwo na kora akazi ko mu mirima ngongera nkunguruza abantu mu kamodo ka gatoya bitwa taximen yabamaze kudutwara mu gisirikare badutwara ku rugamba hama drone imaze kundasa mu mugongo ndacika intege hama ndamanika amaboko mpungira y'abasirikare ba Ukraine bari kuko ivyimyiteguro ya gisirikare ntavyo nari nshoboye nta n'igisirikare nari geze njamwe n'umunsi n'umwe.
Desire Nshimirimana agahamagarira abandi bantu na cyane cyane abarundi ko bokwiyubara ababatuma ko mu gisirikare mu gihugu cy'u Burusiya babemerera akazi k'amafaranga menshi n'ubunyene tumukurikire.
Manura abarundi n'abandi banyamahanga bose bashukwa mu gisirikare cy'u Burusiya bakabahenda ngo hari amafaranga menshi. Na amafaranga menshi ariyo bagusezeranira bakujana mu ntambara ati amafaranga baguhaye na n'inyigisho baba baguhaye ugashuza gufatwa nabi mu ntambara y'u Burusiya na Ukraine ugezeyo usanga ari nko mu muriro utazima nimwemere rero gusukwa.
Inunga hachi dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mateze yombi ngashimira nabagenzanje umwe wese witiciwe bamfuje kwatukaniriza mugire aho mamubahwe umanyu mu byanyu na gahwa.